mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuze mwese. Twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana.
Urakoze Jeanette. Yahereye mu yavuga muri Afurika, indege z'intambara za kajugujugu za Nigeria zarisha abasuma barenga 50 mu gitero zakoze mu buraruko bushyira uburengero bw'icyo gihugu. Ibi byavuzwe n'abategetsi bo muri ako karere ejo ku munsi wa kabiri. Imigwi y'abitwaje ibigwanisho bikomeye bazwi muri ako karere nk'abasuma imaze imyaka ikora iterabwoba mu buraruko bushyira uburengero no hagati muri Nigeria. Bagirizwa gusambura no gusahura imihana y'abanyagihugu, ariko kandi ibitero byabo byarasheshe amaraso menshi mu mezi aheze. Samuel Arwane, umutegetsi ajejwe igisata cy'umutekano muri ako karere, yavuze ko abasuma biciwe mu ntara ya Birnin Negwari muri leta ya Kaduna. Yavuze kandi ko bari ku mapikipiki bari barindiriye gutega abasirikare ba leta ku butaka. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo kuwa kabiri yari yemeje kuzohangana n'intagondwa z'abayisilamiste bahungabanya umutekano mu buraruko bwa Mozambique no mu karere. Hari mu birori vyo kwibuka imyaka 35 iheze perezida wa mbere wa Mozambique Samora Machel afuye. Ramaphosa na perezida wa Mozambique Philippe Nyusi bari aho indege uwo muhisi Machel yarimwo igihe girisanganya atashe avuye mu nama muri Zambia itariki ya 19 mu kwezi kw'icumi 1986. Perezida Ramaphosa avuga ko abanyagihugu ba Afurika y'Epfo biyemeje kwifatanya n'aba Mozambique mu gufasha gusubiza inyuma no kugwanya abakora iterabwoba babiba intambara umutekano muke n'ubwicanyi. Yiyemeje ko bazokora uko bashoboye kugira Mozambique irangwemo amahoro. Tukiri kuyavuga kuri Afurika, raporo nshasha ku ihindagurika ry'ibihe kuri Afurika iragabisha ko ubushyuhe buriko buriyongera cyane kuri uyo mugabane kuruta ibindi bice by'isi. Iyo raporo yakozwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita kwigendereza ry'ibihe rifashijwe na Komisiyo y'Ubumwe bwa Afurika hamwe n'ibindi bigo bya ONU. Raporo ivuga ko Afurika ikeneye imfashanyo yihuta y'amafaranga n'iy'ubuhinga bwa tekinolojiya kugira ishobore guhangana n'ubwo bushyuhe. Umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe Peteri Talase avuga ko umugabane wa Afurika washikiwe n'ibyago bikomeye bishyika 70 mu mwaka uheze. Ibirenga icya kabiri byabaye imyuzure, ibihuhusi hamwe n'ubugaragwa. Mu makungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika izokora ibishoboka byose kugira ibohoze abamisiyoneri b'Abanyamerika na Canada banyururijwe muri Haiti. Umushikiranganji wa Amerika ajejwe imigenderanire n'andi makungu Anthony Blinken yabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Yavuze ko ubushikiranganji arongoye buriko burakorana na leta ya Haiti hamwe n'ibiro by'inyamiramabi FBI kugira bohoze abo bamisiyoneri 17. Aba banyuruje bariko barasaba umuriyoni umwe w'amadolari kuri umwe kugira bashobore kwidegembya. Ikigega cya ONU cyita ku bana UNICEF kimenyesha ko abana 10,000 muri Yemen bishwe kuva haduka intambara mu kwezi kwa gatatu mwaka wa 2015. Iyo ntambara iri hagati ya leta ya Yemen ifashwe mu mugongo na Arabia Saudite hamwe n'abaroberi b'abahuti bafashwa na Irani. Umuvugizi wa UNICEF James Elder avyita ibitera soni, akavuga kandi ko ibi bitigira tankeka birenga ivyo kuko ngo hari abana benshi bicwa canke bakomerezwa ONU itabasha kumenya. Hambavu yaba Elder avuga ko hari n'abandi bicwa n'ibindi bitari intambara nk'ibiza by'indwara zakorera n'inzara.
Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Shuti banywanyi baradijwe rya Amerika mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Rwanda urugago rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB rwaraye ruhamagaje Madame Ingabire Victoire Umuhoza washinze ishyaka Dalpha Umurinzi bitaremererwa gukorera mu gihugu kugeza ubu. Uwo ni Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Dalpha Umurinzi.
Ibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi.
Uwo ni umuvugizi wa RIB Thierry Murangira. Leta y'u Burundi yarashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, naho abafasha b'abayobozi n'abandi bagore bavuga ari kwijyana mu Burundi barimo kwiga uburyo bakemura burundu ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure. Radio Ijwi rya Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abafasha b'abayobozi n'abandi bagore bavuga ari kwijyana mu Burundi baraye batangiye inama y'iminsi ibiri igamije kwiga uburyo bakemura burundu ikibazo cy'indwara ziterwa n'imirire mibi. Abibasiwe cyane ni abana bato batarageza ku myaka 5. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Pierre Clave Niyonkuru.
Intumbero y'ihuriro ry'abakenyezi b'indongozi n'iboneza mu bisata bitandukanye by'igihugu mu Burundi no gukaburira ubwenge no guhimiriza abo bakenyezi kugira ngo bagire uruhara mu kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi, cyane cyane mu bana batarashikana imyaka 5. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yuguruye iryo huriro, yizeye ko hamwe icyo kibazo gifashwe mu minwe n'abakenyezi ari nabo basanzwe bitaho abana curanduranwa n'imizi mu myaka 5 iri imbere.
Kubona umukenyezi yagize rwiwe iki kibazo ni ikimenyetso gikomeye mu gihugu kizotuma umwe wese ahari atagifata minenegwe, kugira ngo mu gihugu cy'u Burundi ntihagire indwara zivuye kugufungura nabi zizosubira kwibonekeza. Ni mwebwe musanzwe mubijejwe mu miryango, ni mumenyere rero gutunganya neza ibijyanye n'imfungurwa ingene bazivanga uravye ubwoko bwazo n'akamaro kazo mu mubiri, gutyo Uburundi bwose bugira abenegihugu bakomeye biteza imbere kandi baterera mu guteza imbere igihugu.
Ice gihanyo c'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ikigo ISTEBU kijejwe ibiharuro mu gihugu cerekana ko abana batarashikana imyaka 5 aribo babangamiwe kurusha abandi. Iyo raporo yerekana ko ibice birenga 5% vyabo bari bagwaye indwara zituruka ku gufungura nabi mu mwaka uheze, ibice 50% vy'abagwaye bakaba babangamiwe cane. Intara zirimwo abana benshi basinzikajwe n'indwara zituruka ku gufungura nabi ni cane cane Ngozi, Kirundo, Karusi na Rugigi. Muri iryo huriro rigira kabiri mu myaka 2 kurikirana, umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana aributsa abakenyezi bibungenze n'abonsa inyene bakwiye gufungura kugira ngo birinde izo ngwara.
Gufungura neza suko ufise imfungwa zikwiye, ahubwo ni kumenya ko hariho imigwi itatu, harimo ndema mubiri. Izo mfungwa nazo turazifise mu gihugu, harimo ibiharage, ubushaza, ibiyoba, amata, indagara, inyama n'ibindi. Hariho sanganya ngaburo, ivyo harimo ivyamwa, imboga n'ibindi. Hariho ntanganguvu, bigori, bijumbu, bitoki, muceri n'ibindi. Hariho ukonsa ikibondo amezi 6.
Iryo huriro ryitabwiye n'abakenyezi batandukanye barimo abashikiranganji, abakenguza amateka n'abashinga amateka, ba burumatari, ba musitanteri, abikorera utwabo, abaturuka mu mashirahamwe yigenga n'abandi. Kimwe mu byo abo bakenyezi b'indongozi bashikirije nk'umuti ni uko hoshigwaho ibisata byihariye mu mavuriro yose bijejwe kwakira abana canke abakenyezi bibungenze bagwaye izo ndwara zituruka ku gufungura nabi. Ikindi ni uguhamagarira abanyamitayi gushira uburyo mu kwigisha abanyagihugu gutera imboga n'ivyamwa n'ibindi. hatibagiwe ugushiraho ku mitumba yose igize igihugu amakomite ajeje kuraba urugo rurimo umwana gwa ingwara zituruka ku gufungura nabi. Bashikirije kandi ko ayo makomite yoduzwa gushika ku rwego rw'amakomine ndetse ko yo kwigisha ku mitumba ingene abanyagihugu bakwiye gutegura ifungurwa zujuje ibikenewe. Ibi mu bice bimwe bimwe by'igihugu hari abakenyezi b'imboneza bamaze kubitangura mu kwigisha abandi ingene bagaburira abana neza mu buryo buke bafise. Uwo ni igihanga mu ntara ya Bubanza afise impanuro atekerera abibaza ko bigoye gufungurira neza abana abicishije kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Hariho abantu batari bazi kuvanga zirya ndya irya migwi itatu. Twarateka ibiharage bihedu gashirako ibijumbu kaca dufata ziya mboga bogirengarenga tugashirako hama tukaca dufata agatunguru tugakatiramo udutomati tugashiramo n'utuvuta tukaturenza ko hejuru n'utwema bishitse twabonetse twarashiramo nyene hama umuntu agafungurira aba bana. Kubadashoboye kubijya kubera haba harimo batoya bo kuva ku mezi atandatu kuduga twarashira mu kintu cyagutse nyene safuri ikwiye tugacucuma neza neza bya bijimbo na bya biharage bikanwagana hama duhejeje tukaca tugira twarura tugashira kuri ya masahani hama tukaca tubabwira abavyeyi b'abana tikarabisha abana tukaca tubafungurira za mfungugo kugera ubu kuva aho babibone basigaye bazi kungena bavanga.
Ihuriro ry'abatambukanye b'abakuru b'ibihugu muri Afrika niryo ryafashije mu gutunganya iyo nama y'iminsi ibiri. Umutambukanye w'umukuru w'igihugu c'u Burundi aserukira iryo huriro yaratanguje umugambi wo kurwanya indwara zituruka ku gufungura nabi mu gihugu. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe ry'Amerika.
Leta y'u Burundi kuri wa kabiri yashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 bo mu mutwe w'inyeshyamba wa FLN urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri i Nairobi muri Kenya, Eroge Mwirikaneza.
Abandi batwara ibisata by'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CRDL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'uw'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi Nemba ibihugu byombi bisangiye. Umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Uyu munsi Repubulika y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 11 ba FLN batanzwe na Leta y'u Burundi. Biba amezi 2019 u Rwanda rutanze abarwanyi 19 b'Abarundi kuri uyu mupaka nyene. Iki si igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu byacu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. Colonel Ernest Musaba ajejwe iperereza muri FDN Beg sirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba yemeza ko bashikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kurwanya iterabwoba aho riva hose. Uyu munsi twaje gushyikiriza abagwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bacibwe imanza n'igihugu cyabo. U Burundi ntibusiba gushimangira ko atacyo bimumariye guha impigi imigwi duhumbanya ibihugu bibanyi. Kubwo u Burundi umurwi wose uhumbanya umutekano w'abantu bitekaniye mu muhari w'iterabwoba. Mu kurwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bigomba gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre toutes les organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abo bagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero birenga 195 bavuye Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimeza rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye Abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that the hundreds of others remain in Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border incursions.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11 twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakica inzira akarengane z'abasivile. Niyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo dusugererwa ku bihugu byacu byombi neshwe Burundi, ariko ntiturashika kugeza imigenderano inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi imbira zikugururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanze.
and goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusaka bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe yamenyesha makuru mugaba amasoko y'ijwi rya Amerika yagemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'ibitoke mu buraruko bushi burengero bw'u Burundi muri uku cyenda guheze igice cy'ikibira cyaherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi bavuga ikinyarwanda nkuko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi naco nyene ko bajabuka ku butaka bw'ico gihugu ariyo baturutse. Mume hazo kwezi kwenye umwaka mshikanganji ukivuna avansi Burundi ya lentriber mutabazi yali abdamiliye kure.
Yomigwi ya witu wajibi kwa anisho yomibuga ulimigwi chinyagwanda muunara ya chitoche tuwebge na yotuvise kandi mwaza yoko tanimigwano ya beleye muunara ya chitoche ihuza abasirikare iyo migwi gusa icyo popemeza kubera akarere ka karimo ishamba rinini yegere mu paka duhana igihugu kibanyi cyo Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cha Congo. Iyo rero habaye ingorane ku ruhande njyango rw'ababanyi hari abo Rwanda hari gihe usanga bakunze kubivuga gucyo
umuhari FN jamije abarwanyi bihuriro rya politique MRC de rwanya leta y'u Rwanda bimu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa kwa 20 ukwezi kw'icyenda guheze yagirijwe kuba mu gihe w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubiswe intaye mu gahanga nabo nyene bagirizwe ibyaha biri mu ibyo Rusesabagina mu bashinze MRC eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.
Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwarayuhamagaje Madame Ingabire Victoire Muhoza washinze ishyaka Dalpha Umurinzi ritaremererwa gukorera mu gihugu kugeza ubu. Inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumutakaboye.
Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yemereye ijwi rya Amerika ko Ingabire Victoire yahamagajwe kwitabura urwego mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Uyu muvugizi ntiyashatse gusobanura mu buryo burambuye iki Ingabire abazwa kuko yatangaje ko ibyo aregwa azabimenyeshwa ku giti cye. Gusa Murangira yabwiye ijwi rya Amerika imwe mu mpamvu bifuje gutumiza Ingabire.
Nibyo yahamagajwe bishingiye ku iperereza ari gukorwa kuri Nyirumubavu TV ikorera kuri murandasi ndetse n'abandi bantu bafashwe mu cyumweru gishize muri aya masaha y'igitondo nibwo ari buze kubazwa.
Ese iyo umuntu ahamagajwe nk'uku yitwaza umwavoka we cyangwa asaza gusobanura gusa ntabwo ari ngombwa kwitwaza umwavoka?
Ni ubushake bwe, icyo yakora cyose yumva kimubereye cyiza nicyo yakora. Gusa burya ushobora gutumizwa mu rwego rw'ubugenzacyaha kubw'impamvu zitandukanye, ari ibyo bakubaza, ari amakuru bagushakaho, ari ubuhamya bagushakaho. Ibyo byose rero sinibaza ko biba bikeneye avoka.
Ijwi rya Amerika ryavuganye na Madame Ingabire Victoire mu gihe yari mu rugendo yitabye RIB, gusa nawe atangaza ko ataramenya neza icyatumye ahamagazwa.
Ntabwo nzi impamvu bantumijeho, nta niyo bambwiye, barambwiye batuzaza tuganire.
Ukuganira bisaba ko witwaza umwavoka wawe cyangwa wigendeye wenyine?
Ona ngomba kuba mfite n'umwavoka kuko muri RIB ntabwo ari ahantu abantu baganirira. Muri RIB n'urwego rw'ubugenzacyaha bakubwiye gutyo, ntekereza ko ari uburyo bwo kuvuga rw'ubugenzacyaha. Ntabwo wajyayo udafite umwavoka.
Nta gutekereza ko bishobora kuba bifitanye isano barwanashyaka bo muri Darfur Umurinzi nabo benshi bafunze, ko wenda byabifitanye isano?
Birashoboka. Ntabwo mbize rwose, nta gitekerezo mbifite kuko nabo ubwabo kugeza ubu ntabwo ndabona impamvu babafashe.
RIB ihamagaje Ingabire mu gihe mu cyumweru gishize yari yataye muri yombi umunyamakuru Nsengimana Theoneste w'Umubavu TV, ikinyamakuru gikorera kuri murandasi. Uyu munyamakuru yafatanywe n'abandi bantu batanu bo mu ishyaka Darfur Umurinzi ritaremerwa na Leta y'u Rwanda. RIB yavugaga ko bakurikiranyweho ibyaha byo gutangaza amakuru y'ibihuha agamije guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda. Nabajije Ingabire ko nta mpungenge afite ko nabashobora gutabwa muri yombi, yumvikanisha ko iyo wiyemeje gukora politike byose biba bishoboka.
Impungenge zo zirahari ariko byabaye ntabwo nabitangira kuko ntabwo ntekereza ko nabo bari bazi ko bazafungwa. Iyo muri politiki burya ntabwo uri ku rugamba nk'uru turiho rwo guhanira ko twubaka igihugu kigendera ku mategeko, twubaka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu. Icyo gihe uba witeguye ko ibintu nk'ibi bishobora kuba. Yewe ndakubuzima bwo muri gereza nigeze kubamo ndabuzi. Atuma ndara ntasinziriye ngo nuko Libo yahamagaje. Cyane ko ndi gutekereza mutima wanjye ndasanga nta mpanga afite ku mutima nta kintu nakoze kivangamiye itegeko.
Amakuru y'ijwi rya Amerika ryamenye nyuma yuko Ingabire avuye kwitaba Libo nuko atigeze abazwa kuko yasobanuye ko arwaye. Urwego rw'ubugenzacyaha bwemereye Ingabire gusubira iwe akazongera kwitaba kuwa kane w'iki cyumweru. Si ubwa mbere Ingabire Victoire yitabye inzego z'ubutabera kuko mu mwaka w'2013 urukiko rwamukatiye igifungo cy'imyaka 15 amaze guhamwa n'ibyaha byo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kureba umutwe w'abagizi ba nabi. Yabirekuwe mu mwaka w'2018 ku mbabazi z'umukuru w'igihugu amaze imyaka 8 muri gereza. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri iyi nkuru, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wavuze ko mu cyumweru gishize ubwo ubuyobozi bw'u Rwanda bwataga muri yombi abantu 9 bafitanye isano n'ishyaka ritavuga rumwe na leta, harimo n'umunyamakuru ukorera kuri interineti, byabaye nk'ikimenyetso gishimangira ko ubuyobozi bukomeje gukaza umurego ku batavuga rumwe na leta n'ababunenga. Mugenzi wacu timu Ishimwe nibyo tugezaho.
Umuryango Human Rights Watch uvuga ko uku gukaza umurego kwa leta y'u Rwanda kuje nyuma yuko ishyaka rya Dalifa umurinzi uyobowe na Victoire Ingabire ritaremerwa mu Rwanda ryateganyaga kwiziza umunsi wamwitiriwe. Wari uteganyijwe ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 10 muri uyu mwaka wa 2021. No munsi ishyaka rya Victoire Ingabire rivuga ko ryagombaga kuganira ku kibazo cya politiki yakandamijwe mu Rwanda. Umunyamakuru Toneste Nsengimana wari wateganije kuzacisha ikiganiro ku murongo we wa YouTube ari kumwe na Victoire Ingabire yafunzwe ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 umunsi umwe mbere y'uko iki gikorwa kiba. Amakuru Human Rights Watch yabonye yemeza ko abandi banyamuryango benshi barimo n'abahagarariye ishyaka mu ntara bafungiwe mu ngo zabo. Abonisti Livens Bomana, Alexi Lichubanganya, Hamadi Hagengimana, Jean-Claude Ndayishimiye, hiyongereyeho umugore w'inshuti ya hafi ya Victoire Ingabire witwa Joyeuse Watuje Ingabire akaba anamufasha mu mirimo imwe n'imwe. Human Rights Watch ikomeza ivuga kandi ko umuyobozi wungirije w'ishyaka Regine Kadoyimana nawe yafungiwe mu rugo rwe i Kigali ku itariki ya 16 z'uku kwezi kwa 10. Umuyobozi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewis Mudege yavuze ko ibi bikorwa byo guta abantu muri yombi bishimangira ko leta y'u Rwanda itihanganira umuntu wese ujya impaka cyangwa uyinenga. Uyu muyobozi yakomeje gushimangira ko irifatwa rishingiye kuri politiki rigamije guca intege abantu ngo batavuga politiki ya leta nabi. Urwego rw'ubugenzacyaha bw'u Rwanda RIB ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 rwanditse kuri Twitter ko umunyamakuru Toneste Nsengimana n'abandi batanu batawe muri yombi bashinjwa gutangaza amakuru y'impuha ashobora guteza umwiryane muri rubanda. Uru rwego kandi rwaburiye abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga kwirinda guhungabanya umutekano w'igihugu no kwirinda amacakubiri. Ntabwo RIB ariko yigeze igira ikitangaza ku bandi bane bafunzwe.
Muracyari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubibutse ko mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ni kuri metero 25, 31 na metero 41. Twabibutsa kandi ko ibiganiro byacu mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com no kuri Facebook. Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ibyaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mutegurirwa kandi mukagezwaho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 10 1883, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje burundu ratification mu Gifaransa amasezerano yo kugura Louisiana mu majyepfo y'igihugu yari koloni y'Ubufaransa. Nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyavukiye kuri koloni 13 Ubwongereza bwari bufite ku mugabane wa Amerika ya ruguru mu burasirazuba hegereye inyanja Atlantika. Nizo zabyaye leta za mbere na mbere zigenga zishyize hamwe zatangaje ko zigenze mu 1776 kandi ko zikoze igihugu kimwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yaguka. Muri iki gihe igizwe na leta 50, ni kimwe mu bihugu bine bya mbere mu bunini ku isi n'ubuso bwa kilometero kare zirenga miliyoni 9,500,000. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagiye yaguka kubera impamvu zitandukanye zirimo kugura izindi teritwari cyangwa koloni z'ibindi bihugu. Ni muri urwo rwego yaguze Louisiana n'Ubufaransa. Nk'uko tubisanga ku mbuga zitandukanye za guverinoma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida wa gatatu wa Amerika Thomas Jefferson wategetse igihugu kuva mu 1801 kugera mu 1809, yari afite inyota nyinshi y'uko igihugu cye cyagombaga gutunga icyambu La Nouvelle Orléans ku ruzi runini cyane rwa Mississippi. Kugeza n'ubu iki cyambu ni kimwe mu bikomeye ku isi mu bukungu no mu bwikorezi bw'abantu n'ibintu. Kigaburira ahantu hanini hitwa ikigobe cy'inkengero za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyanja ya Atlantika. La Nouvelle Orléans yari y'Abafaransa muri koloni yabo ya Louisiana. Mu 1802, President Thomas Jefferson yatumye abagabo babiri mu Bufaransa, James Monroe na Robert Livingston, nk'abaminisitiri b'ububasha bwose busesuye plenipotentiaire mu Gifaransa, gusaba gouvernement ya Napoleon Bonaparte kugura icyambu cya La Nouvelle Orléans n'inkengero zacyo. Napoleon yarataraba umwami w'abami, yategekaga Ubufaransa yitwa consul wa mbere. Yari akeneye amafaranga menshi kubera intambara yahoragamo mu Burayi. Mu mishyikirano yabahaye ahubwo igitekerezo cyo kubagurisha koloni ya Louisiana yose uko yakabaye, aho kubagurisha icyambu La Nouvelle Orléans cyonyine gusa. Byarabatunguye, birabatangaza, kandi byari birenze ibyo President Jefferson yari yabatumye. Ariko bahise bemera batajuyaje, nk'uko tubisoma ku rubuga rwa ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bufaransa n'urwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Mu izina ry'abakuru b'ibihugu byombi, consul wa mbere Napoleon Bonaparte na President Thomas Jefferson, amasezerano y'ubuguzi yasinyiwe i Paris ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa kane 1830, n'uwari minisitiri w'imari ya leta François Barbet Marbois ku ruhande rw'Ubufaransa, na James Monroe na Robert Livingston ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahaye Ubufaransa amafaranga miliyoni 60 yanganaga n'amadolari ya Amerika miliyoni 15 y'icyo gihe. Naho Ubufaransa bwahaye nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika koloni ya Louisiana yose. Nk'uko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribiteganya, amasezerano mpuzamahanga agomba kubanza kwemezwa na Sena kugira ngo akunde akurikizwe. Sena ya Amerika yemeje burundu amasezerano yo kugura Louisiana ku itariki ya 20/10 1803 n'amajwi 28/7. Hashize amezi abiri kuri 20/12 1803, ibihugu byombi byakoze umuhango wo guhererekanya koloni ya Louisiana wabereye mu mujyi w'icyambu cya La Nouvelle Orléans mu ngoro ya guverineri. Ibendera ry'Ubufaransa ryaramanuwe, irya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirazamurwa rirarisimbura. Ijwi rya Amerika. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'inzu y'ibitabo y'Inteko Ishinga Amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, The Library of Congress, kugura Louisiana nicyo gikorwa cya mbere gikomeye mu mateka mu birebana no kugura umutungo utimukanwa. Byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikuba kabiri ubuso bwayo yari ifite, kandi yaguka cyane igana mu burengerazuba. Byatumye abimukira benshi bava mu burasirazuba bajya guturayo mu burengerazuba nyine, gushakayo andi mahirwe n'ubundi buzima, bityo n'ubukungu bw'igihugu buriyongera. Icyitwaga koloni ya Louisiana cyari kinini cyane. Cyari gifite ubuso bwa kilometero kare 2,144,476. Ku rubuga rwa Sena ya Amerika handitse ko icyo cyari koloni ya Louisiana cyari kigizwe na leta tuzi muri iki gihe za Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas,
Nebraska, North Dakota na South Dakota, n'ibice bya leta za Minnesota, New Mexico na Montana, Wyoming na Colorado. Kugura Louisiana ni kimwe mu bintu bikomeye mu murage w'ubutegetsi bwa President Thomas Jefferson igihugu cye kimwibukiraho. Shuti zacu ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntagihumurije. Mbashimiye rwose ko mwagikurikije, mugire rero umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mwari muduteza amatwi ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo, nicyo kitugejeje ku musozo w'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha. Nimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimiye rero ko mwahisemo kurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Dieudonné Cyubahiro ni washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.
Radio nziza y'icyitegererezo Ijwi rya Amerika. Radio yanyu.